urumva radio ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali no kuri FM 93 n'ibice bitatu I Karongi. Mu Burundi ijwi ry'Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ikisoro muri Uganda turi kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9. Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi. Nebuje niya mukankusa basubuza. Ikaze mwese kuri radio yanyu mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu Burundi ejo kwa kabiri nibwo hasojwe iminsi 16 yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme.
Twaratekanije ibikorwa bikuru bikuru novuga bizokorwa. Icya mbere ni gukinga, koshyira ingufu cyane mu gukinga ayo mabi. Ravyo uburyo dusanzwe dufise ubushikiranganji, uburyo leta isanzwe ishira muri icyo gisata cyo kurwanya amabi afatiye ugitsina.
Uwo ni Posien Hatungimana, umunyamabanga uhoraho muri ministeri yo gukirikirana no kubahiriza uburenganzira bwa muntu mu Burundi. Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo harashinja igihugu cy'u Rwanda kuba kirimo gutuza abaturage bacyo mu bice bikomeje kugenda byigarurirwa n'umutwe wa M23 mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Abantu batari munsi y'ijana 175 barishwe, abandi batari bake bakomereka mu bitero by'indege z'intambara byagabwe mu murwa mukuru wa Sudani Khartoum ejo bundi kuwa mbere n'ejo kuwa kabiri. Naho ONU iravuga ko umubare w'abantu barwaye malaria ku isi biyongereye mu mwaka ushize wa 2023 ugereranije n'umwaka wabanje. Ayo makuru hamwe n'andi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya, mugume hafi. Amakuru yacu tuyaherekwa avugwa hirya no hino ku isi. Abantu batari munsi y'175 barishwe, abandi batari bake barakomereka ni mu bitero by'indege z'intambara byagabwe mu murwa mukuru wa Sudani Khartoum ku wa mbere n'ejo kuwa kabiri. Inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo.
Ivyo bitero vyegetswe ku mugwi w'abasirikare bashaka kwiyongorora kuri leta uzwi ku izina rya Rapid Support Forces RSF mu mfunyapfunyo. Abo bagwanyi bamaze igihe batana mu mitwe n'igisirikare cya leta ya Sudani mu ntambara imaze amezi 20. Igitero giherutse cabaye ku munsi wa mbere w'indwi igihe indege y'ingwano yarasa ibisasi mu isoko ryarimo abantu benshi mu gisagara ca Kabkabia kiri ku birometero 180 mu burengero bw'intara ya Darfur yo mu buraruko. Ico gitero cahitanye abasivile batari munsi y'ijana harimo abapfasoni n'abana. Mu kindi gitero isasi carashwe kuri bisi itwara abantu cisha abantu bose uko ari 22 bari muri yo. Ni mu gihe mu kindi gitero gitandukanye abantu batari munsi ya 65 bishwe mu gisagara ca Omdurman kiri mu minwe y'igisirikare ca leta nk'uko vyatangajwe na buramatari w'umugwa mukuru Khartoum Ahmed Othman Hamza. Yongeye avuga ko abandi ijana bakomeretse muri ico gitero. Ku munsi wa kabiri urangiye umwaka wari wuzuye neza igisirikare cya leta gitanguye gutana mu mitwe bikomeye n'abo basirikare bashaka kwiyongora kuri leta bazwi ku izina rya RSF.
Inama rusange y'umuryango w'abibumbye kuri uyu wa gatatu yasuzumye ingingo isaba guhagarika imirwano bidatinze mu ntara ya Gaza. Nanone Fide Niyongabo.
Bitegekanijwe kandi ko integuro y'ingingo y'inama rusange y'ishyirahamwe ONU isaba ko abagizwe imbohe bose bari mu minwe y'abagwanyi b'umugwi Hamas barekugwa. Iyo nama rusange ya ONU ikoranye indwi nkeya nyuma y'uko leta ya Amerika yatoye guhakana ingingo nk'iyo urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi. Mbere yaho inama rusange y'ishyirahamwe ONU yari yashigikiye akamo gasaba ko haba amasezerano yo guhagarika ingwano mu ntara ya Gaza. Yamara ingingo zayo nizitegerezwa gushirwa mu bikorwa nk'izugwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi. Integuro y'ingingo yihwejwe kuri uyu wa gatatu isaba kandi ko abasivile b'abanyapalestina mu ntara ya Gaza baronswa bidatevye kandi atanzitize imfashanyo bakeneye kugira babeho. Ibiro vy'ishyirahamwe ONU bikurikirana ibibazo byo gutabara abanyagihugu kuri uyu wa kabiri vyatangaje ko imfashanyo zari zigenewe akarere ko mu buraruko bw'intara ya Gaza zazibiwe mu kiringo c'amezi abiri. Abanyapalestina bari hagati y'ibihumbi 65 na 75 ntibashoboye kuronka ibifungurwa, amazi, amatara n'imiti.
Radio Ijwi ry'Amerika, amakuru yacu arakomeje. Amakuru yerekeranye n'ubuzima ONU iravuga ko n'ishami rya ONU ryita ku buzima WMS iravuga ko iyi mibare y'abantu barwaye malaria ku isi yiyongereye mu mwaka wa 2023 bikaba rero byerekanwa muri raporo y'ishami ry'umuryango w'abibumbye rivuga ko umugabane wa Afurika ariwo wazahaye kurusha ahandi. Iyi nkuru muregezwaho na Diane Ninazwe.
Muri cyo cegeranyo OMS ishami rya ONU gitamagara abantu ku isi rivuga ko muri rusangi abantu barwaye malaria mu mwaka w'ibihumbi 2023 bashitse ku miliyoni 263. Ugeranije n'ibitigiri byo mu bihumbi 2022 mu mwaka uheze hiyongeye ko imiliyoni 11 z'abanduye. Icegeranyo cha OMS cerekana ko atanambwe ziboneka zatewe mu rugamba rwo kurwanya iyo ndwara itana abantu benshi cyane ku isi uko umwaka utashe. Aho malaria yahitanye mu bihumbi 2023 n'ibihumbi 597 aba bangana nabo yahitanye muri 2022. Benshi muri bo ni abana bo ku mugabane wa Afrika bari munsi y'imyaka 5 nk'uko OMS bandanya kwivuga mu cegeranyo cayo. Tedros Adhanom Ghebreyesus umuyobozi mukuru w'iryo shami rya ONU gita magara abantu ku isi akavuga ko atamuntu n'umwe yotegereje gupfa ahitanywe na malaria. Ati yamara iyo ndwara ibandanya kwica abantu baba ku mugabane wa Afrika kurusha ahandi, cyane cyane abana bakiri bato n'abapfasoni bibungenze. Ibitigiri by'abantu barwaye n'abahitanywe na malaria byari byaragabanutse cyane hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri n'umwaka w'ibihumbi 2015. Yamara kuva ico gihe intambwe zari zimaze gutegwa zarahagaze, mbere ibintu biranasubira inyuma cyane cyane mu gihe cikiza cha COVID ya 19.
Ndadijwi rya Amerika amakuru yacu turayasoreza mu burasirazuba bwo hagati. Inama rusange y'umuryango w'abibumbye kuri wa gatatu yasuzumye ingingo isaba guhagarika imirwano bidatinze mu ntara ya Gaza. Nanone Fide Niyongabo aragarutse.
Alo,
Fidele, wadubwira uko bihagaze? Radijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ndibaza ko Fidele atarimo kutwumva neza, ubwo reka tuze kubagezaho ayo makuru mu biganiro byacu bitaha. Ariko aya makuru hamwe n'ayandi mushobora kuyasanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com, ku mbuga zacu zitandukanye nazo mwazisura: YouTube, Instagram na Facebook ni VOA Radio Yacu. Noneho tunyarukire mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi. Hejo kwa kabiri hasozwe iminsi 16 yahariwe kurwanya mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Ministeri ifite gushyigikirana n'uburenganzira bwa muntu mu nshingano zayo yatangaje imigambi mikuru izashyirwa imbere mu kurwanya iryo hohotera ririmo no gukumira amabi, gukurikirana byihuse abahuye nayo mabi n'ibindi. Inkuru mugezweho na Thierry Vendayishimiye uri Kigali mu Rwanda.
Naho hari intambwe yatewe mu bijanye no kurwanya ihohoterwa rifatiye ku gitsina mu Burundi, haracaraga haze nk'uko bishikirizwa n'ubushikiranganji bujejwe gushigikirana no kubahiriza agateka kazi na muntu. Mu gusozera iminsi 16 yari iheze mu isekeza ryo kurwanya amabi afatiye ku gitsina, ubwo bushikiranganji busaba bakorewe amabi kwitura inzego zibatunganiriza hakiri kare ibimenyetso bitarazimangana. Posiye hatunga imana ni umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bwo gushigikirana.
Twege muri uwo mugambi muri ico kitabo twaratekanije ibikorwa bikuru bikuru novuga bizokogwa. Icambere n'ugukinga, tuzoshira twoshira ingufu cyane mu gukinga ayo mabi. Kugira kabiri tuzoshira ingufu cyane mu bijanye no gushigikira abazoba bahuye nayo mabi. Hani no gica gatatu novuga no gukurikirana rero ibikorwa biri muri uwo mugambi, bazofashanya na leta gushyira mu ngiro uwo mugambi.
Hatungimana avuga kandi ku izindi ntambamyi zihari zirimo uburyo buke bwo gushira mu ngiro uwo mugambi wo kugwanya mabi afatiye ku gitsina.
Ravyo uburyo dusaba dufise mu bushikiranganji uburyo leta isanzwe ishira muri ico gisata cyo kugwanya mabi afatiye ku gitsina intambamyi nyamukuru tubona ijanye no kuronka uburyo bwo gushira mu ngiro ibyo bikorwa byose biri muri uwo mugambi.
Muri iyo ntumbero yo gusozera iminsi 16 yahariwe kugwanya amabafatiye ku gitsina hanagate kakazi na munu umugujeje wagateka kazi na munu mu Burundi CNIDH umenyesha kwa gateka kazi na munu kubahirijwe na hatavyera ngode anakrenzo habona yo ni cegera cy'umukuru w'umugwi CNIDH ujeje wagateka kazi na munu mu Burundi.
Muri rusangi twebwe turavuga yuko agateka kazi na muntu kifashe neza bugabo byose CNIDH niyo vuga ngo birera de.
Uyu mukenyezi nawe yavuganye n'ijwi ry'Amerika hakaba nasanzwe akurikiranira hafi ibijanye n'agateka k'umukenyezi n'umwigeme mu Burundi nawe yemeza ko amabafatiye ku gitsina agenda agabanuka ariko akanavuga ko hari bisata bimwe bimwe bibangamira agateka k'umukenyezi n'umwigeme.
Ikintu gisigaye cyo gukorera ko nigihe haba mungo ngo canke mu kazi umukenyezi ahohoterwa kubera igitsina ciwe bakamugaya ko adashobora gukora akazi kiwe gutyo canke mu rugo ugasanga umuryango uramugaya kubera n'umukenyezi. Ukazi usanga hariho abashefu b'abagabo bahohotera abagore kubera babanza ibyo byo kuryamana canke uci umugabo nabyo birahanwa ubunye birahanwa n'amategeko iyo uyo umukenyezi ashoboye kubyerekana yuko aricyo yahowe.
Ubushikiranganje bujeje wo gushigikirana habumenyesha ko amashengero n'amadini bifise uruhara runini mu kugwanya gukumira mabi akoregwa abakenyezi n'abigeme mu kubigisha bagafata ya mbere mu kuyagwanya bakigishwa kubana neza n'ibindi. Kubijanye no kumenya ibitigire by'abantu bakorewe mabi afatiye ku gitsina yabo mu gujejwa gateka kazi na muntu CNIDH ndetse n'ubushikiranganje bujejwa gateka kazi na muntu mu Burundi bose bavuga ko ibitigire bibandanya kongerekana ariko akaba atanga itigire nyezi na kizwi. Kwigenekerezo rya 25 kwezi kwa 11 uyu mwaka wa 2024 niho hatanga Jutese izageza y'imisi 16 yahariwe kugwanya amabakoregwa bakenyezi n'abigeme kucivugo kigira kiti twerekeza ku myaka 30 y'umugambi w'i Beijing tuje hamwe dutuza mabi akoregwa bakenyezi n'abigeme. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Dusikilize sauti ya Amerika.
Mu ijambo yagejeje ku benegihugu kuri uyu wa gatatu Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashinje igihugu cy'u Rwanda kuba kirimo gutuza abaturage bacyo mu bice bikomeje kugenda byigarurirwa n'umutwe wa M23. Tshisekedi yongeye gushimangira ko u Rwanda ari rwo ntandaro y'ibibazo byose muri Kongo. Inkuru mugezweho na Jimmy Shukrani bakomera.
Nyuma y'amezi 10 umukuru w'igihugu arahiriye kuyobora Kongo kuri manda ya kabiri, Tshisekedi yongeye kugeza ijambo ryo kubanyagihugu. Mu gihe cy'amasaha abiri ari imbere y'inteko ishinga amategeko na Sena, umukuru w'igihugu yagarutse cyane ku bibazo byaranze uyu mwaka yatangiriyeho manda ye ya kabiri, aho yari amaze kugirirwa icyizere cyo kuyobora Kongo. Atangira ijambo rye, Perezida Tshisekedi yumvikanishije ko kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka hari byinshi byakozwe ku bw'inyungu za rubanda rugufi. Aha umukuru w'igihugu yavuze nko kuba yarashoboye kwegereza abaturage ibikorwa remezo mu bice bitandukanye aho byari bigoye kubikora muri manda ye ya mbere. Mu ijambo rye, Perezida Tshisekedi yumvikanishije ko atangira manda ye ya kabiri yahuye n'imbogamizi nyinshi ziganjemo ahanini umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ingabo za Kongo FARDC zikomeje guhangana n'imitwe irwanya ubutegetsi. Tshisekedi yumvikanye yongera gushimangira ku Rwanda rukomeza kugira uruhare mu kaga abaturage barimo gucamo byatumye ababarirwa mu mamiliyoni bava mu byabo. Aha arashinja u Rwanda kuba rutuza abaturage barwo mu bice bitakibarizwamo abanyekongo muri teritwari za Rucuru na Masisi mu ntara ya Kivu ya Ruguru.
Au-delà des déplacements massifs de population provoqués
uretse kuba abaturage bacu barimo guhunga bava mu bice biberamwe intambara bakajya mu nkambi z'impunzi aho bari guca mu buzima bugoye, ikigaragara nuko ingabo z'u Rwanda zita M23 zirimo gufata abaturage b'u Rwanda zikabazana mu bice bya teritwari ya Masisi, Rucuru n'ahandi bamaze gufata. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane ku busugire bw'igihugu cyacu. Ntabwo rero dushobora kwemera ibyo bikorwa bisuzugura abaturage bacu, ahubwo natwe tugomba tugomba gushaka igisubizo vuba na bwangu mu kurengera abaturage bacu.
Necessitant une réponse urgente et coordonnée.
Avuga ku ngaruka z'intambara, umukuru w'igihugu yasobanuye ko abantu babarirwa muri za miliyoni batakaje ubuzima bwabo, abandi bahunga ibyabo. Kuri we, kugeza ubu abana basaga miliyoni enye bakurira mu ntambara ntibabone uburyo bakurikirana amasomo yabo. Aha yumvikanishije ko ibyo bihangayikishije cyane kubera ko bishobora kugira ingaruka zikomeye ku rubyiruko rw'ahazaza ubu rurimo gukurira mu bice byiganjemo intambara n'umutekano muke. Kuba ibice byo mu burasirazuba birimo umutekano muke, Chisegedi yavuze ko nabyo bigira ingaruka zikomeye cyane ku bukungu bw'igihugu, cyane ko ubukungu itakibona inyungu ku mabuye y'agaciro. Yavuze ko bacukurwa n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Umukuru w'igihugu yavuze ko serivisi za leta zishinzwe kubungabunga umutekano zirimo gukora ibishoboka mu kurwanya M23 kimwe n'indi mitwe ihungabanya kwishyira no kwizana ku baturage bo mu ntara zo mu burasirazuba bw'igihugu. Nubwo umukuru w'igihugu yatanze icyo cyizere cyo gukora ibishoboka amahoro akagaruka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bamwe mu baturage bavuga ko amagambo ye ntacyo ashobora guhindura ku buzima barimo gucamo. Umwe muri bo ni Bwana Clovis Nzanana, umuturage wo mu mujyi wa Goma, avuganye n'ijwi rya Amerika.
Amasezerano ye uko agiye ku media akizeza abaturage ko azakora bino na bino ntabikore. Kuri buno rero twabaye desespere kuva yatwara, nta kintu yari yadukorera ngo twishime. Muri make twararushe n'amasezerano ye.
Ku bindi bireba imiyoborere y'igihugu, umukuru w'igihugu yagarutse kandi ku kibazo cyo guhindura itegeko nshinga, avuga ko ubu ari kimwe mu byihutirwa kurusha ibindi ndi leta iteganya gukora.
Je dois rappeler que cette première année de mon nouveau mandat,
je bavandimwe mbibutse yuko umwaka wa mbere wa manda yanjye waranzwe n'ibibazo byinshi kandi bikomeye cyane. Muri ibyo bibazo rero, kuba dufite itegeko nshinga ritubahiriza ubuzima bw'abanyekongo nabyo ni mu bibazo nakomeje kugenda ndwana nabyo. Niyo mpamvu mbahamagarira mwese ko dutahiriza umugozi umwe iri tegeko nshinga tukarihindura, kandi ibyo bigomba gukorwa vuba na bwangu. Ngaho rero twese dufatanye mu kureba icyaduteza imbere, cyane cyane dushyiraho amategeko mazima.
Naho ku baturage bamwe babona ko kwihutira guhindura itegeko nshinga ry'igihugu hari abasanga umutekano muke ushobora kuzabangamira kuba byashyirwa mu bikorwa.
Iremerewe ariko ntubigombya kubaho mu gihe yuko hari akarere karimo imigwano. Ni ukuvuga yuko nimba ashaka gushanja constitution, izi ntambara arebe ukuntu yazirangiza. Nta kuntu yashanja constitution hariho intambara.
Akivuga ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umukuru w'igihugu ntiyibagiwe ku buyobozi bwa gisirikare ubwo yashyizeho agambiriye kurandura burundu imitwe yitwaje intwaro yose ikorera mu burasirazuba.
Ntacyo perezida Tshisekedi yavuze ku rugendo azagirira muri Angola, aho azahura na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame baganira ku mutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Gusa yumvikanye ashimira umuhuza perezida wa Angola João Gonçalves Lorenzo kumura bakomeje kugira mu gukemura amakimbirane y'intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC.
Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Tubabwira ariko ko u Rwanda ntacyo rurasubiza ku byo Perezida Tshisekedi arushinja. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, Madame Victoire Ingabire Umuhoza, yahawe igihembo Liberal International Freedom Prize cy'umwaka wa 2024. Philippe Benyon, Vice Perezida w'akanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu mu muryango Liberal International, aganira n'Ijwi rya Amerika kuri mikoro y'umunyamakuru Peter Clotty, yavuze ko igihembo gihabwa abantu baharanira indangagaciro zo kwishyira ukizana, uburenganzira bw'imitekerereze, uburenganzira bwa kiremwamuntu, demokarasi, ubutegetsi bwubahiriza amategeko n'amahoro. Yavuze ko abahawe icyo gihembo bagomba kugira uruhare mu kwimakaza amahoro mu gihugu cyabo no mu karere batuyemo. Mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana yavuganye na Madame Victoire Ingabire Umuhoza wahawe icyo gihembo, amubwira uko yacyakiriye n'uko azagikoresha mu kwimakaza amahoro.
Annual prize we award it this time every year.
Iki ni igihembo ngarukamwaka tujipanga mu gihe nk'iki buri mwaka tukagiye impirimbanyi mu kurengera demokarasi ahantu runaka ku isi kandi ubusanzwe dutoranya umuntu dutekereza ko iki gihembo gishobora gufasha mu kurengera demokarasi ku nyungu rusange zagutse rero mu mpera z'icyumweru gishize twari Santiago muri Chili mu nteko rusange ngarukamwaka bikaba byarasabwe na kanama kacu gashinzwe uburenganzira bwa muntu ko yahabwa iki gihembo kikaba cyaratanzwe ku wa gatandatu
I immediately let her know.
One of the criteria for bimwe mu byo mwahereyeho mu muha iki gihembo ni ukugendera ku ndangagaciro zo kwishyura ukizana, uburenganzira bwa kiremwa muntu, demokarasi, ubutegetsi bwubahiriza amategeko. Ariko abamurwanya bavuga ko yubahutse amategeko inshuro nyinshi mu Rwanda, bikaba ari nabyo byamuviriyemo ibibazo afite magingo aya.
If you actually look at her appeal, and it's a question of whether Rwanda has a free democracy or
uramutse urebye ku bujurire bwe ni ikibazo cyo kumenya niba mu Rwanda hari ubwisanzure muri demokarasi cyangwa se budahari. Nkaba ntekereza ko ikibazo niba yararenze ku mategeko yo mu Rwanda, hakwibazwa niba ayo mategeko ubwayo atarakorewe kubuza abantu kugira uruhare mu bikorwa bya demokarasi. Hanyuma nkatekereza ko ikintu duha agaciro tuvuge nk'uwaherukaga guhabwa iki gihembo yari yarakatiwe gufungwa imyaka 22 n'ubutegetsi bwa Putin azizwa kutavuga rumwe nawe. Uwo ni Vladimir Karamarza wagihawe umwaka ushize. Rero icy'ingenzi tugenderaho ni ukuba harabaye guhagarara kuri demokarasi no kwiteza imbere.
Navuganye na Victoire Ngabire Umuhoza wahawe icyo gihembo, ambwira uko yacyakiriye n'uko azagikoresha mu kwimakaza amahoro.
Cyashimishije cyane kuko bigaragara ko urugamba ndiho rujyanye n'ubwisanzure n'iterambere kuri bose mu gihugu kigendera ku mategeko ari urugamba rwakiriwe neza. Nkavuna biherewe igihembo, ariko igihembo si njye wagihawe gusa, ni igihembo cy'abanyarwanda bose, kuko nifuza ko twese abanyarwanda nyine urwo Rwanda twarwubaka mu bwisanzure no mu iterambere rigera kuri bose. Mboneho umwanya wo gushimira abambaye iki gihembo kuko bahaye agaciro ibikorwa dukora.
Abatanze igihembo bavuga ko abagihawe bagomba kugira uruhare mu kwimakaza amahoro mu gihugu cyabo no mu karere batuyemo. Wowe ibyo uzabikora ute?
Nibyo nkunze kubikora, nta nubwo ari ibyo nzabikora, nsanzwe mbikora cyane cyane nsaba ko twa amahoro yagaruka mu karere kose k'ibiyaga bigari muri aka kanya, ndetse mbona no guha iki gihembo kugitura abadamu bo mu burasirazuba bwa Kongo bafatwa ku ngufu, abana babayeho mu buryo bubi cyane. Nzakomeza kubavuganira no gukomeza gusaba ko amahoro agaruka mu karere k'ibiyaga bigari, cyane nimakaza ko ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari twagombye kubana mu mahoro, tugashyira imbere umutekano kuri buri muturage w'igihugu, kuri buri gihugu tugashyira imbere ubuhahirane mu by'ubukungu butuma imibereho myiza y'abaturage bari mu gihugu cyo mu karere k'ibiyaga bigari babaho neza mu bwumvikane no mahoro.
Mukanya bavugaga yuko iki gihembo atari cyawe gusa, kwa n'igihembo cy'abanyarwanda, abanyarwanda bo bazagishunaho bate bazabonaho iki?
Icyo bazabonaho nuko nzakomeza gukoranira ko igihugu cyacu cy'igihugu kigendera ku mategeko, ku buryo umunyarwanda wese amategeko amurengera, ndetse n'igihembo ntashobora no kwibagirwa gutura abavandimwe twafatanyije muri urugamba bakaba batakiri muri ubuzima, bamwe bakaba barishwe, abandi twatwara buri irengero, ndetse hakaba ari n'abafunzi. Icyo gihembo ni icyabo bose, kuko urugamba ntabwo ndiriho njyenyine, twese turafatanyije.
Victoire Ingabire Umuhoza, umuyobozi w'ishyaka DALFA Umurinzi, ndagushimiye cyane kuba aka kanya uhaye Ijwi rya Amerika.
Yego, namwe murakoze.
Radio yanyu Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Nk'uko mubyiyumviye muri ako kaziki, ni amakuru yerekeranye n'imikino. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru FIFA kuri uyu wa gatatu mu ikoraniro ryayo ryabereye i Zurich mu Busuwisi ryemeje ko igihugu cya Arabia Saudite hari cyo kizakira igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cyo mu mwaka wa 2034. Turabibwirwa na Fidel Niyongabo. Fidel, uratwumva?
Ndabumva.
Yego, tubwire uko bihagaze.
Nibyo, mu ikoraniro ryabaye kuri uyu wa gatatu i Zurich, nk'uko ubivuze, mu Busuwisi, ikoraniro rya FIFA ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi. Arabia Saudite yemejwe ko ariyo izokwakira igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka wa 2034. Arabia Saudite cyari cyo gihugu cyonyine cyari cyasabye kwakira icyo gikombe. Ingingo y'ishyirahamwe FIFA yabereye hamwe niyo kwemeza ko ibihugu bya Espagne, Portugal na Maroc bizokwakiranira hamwe igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka wa 2030. Urategetse ishyirahamwe FIFA n'Arabia Saudite batangaje ko kwakira igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka wa 2034 bizokwihutisha ihinduka ry'ibintu, harimo uburenganzira kurushiriza bw'abapfasoni n'abakenyezi mu kiringo cyo kurondera kwemera Arabia Saudite kwakira igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka wa 2034. Ishyirahamwe FIFA ryaremeye gusuzuma mu buryo bugereranye inyifato y'icyo gihugu ku bijyanye n'agateka ka muntu. Inyifato y'icyo gihugu yaranebaguwe n'abatari bake muri uyu mwaka. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Arabia Saudite itegekanya gukoresha miliyaridi n'imiliyaridi y'amadolari agenewe imigambi y'inyubako ijyanye n'igikombe cy'isi yose yo mu mwaka wa 2034.
Yego Fidel, urakoze. Wanavuganye kandi na Steve Zderek Ndizeye, umuhanga mu byerekeranye n'imikino uri mu gihugu cya Sweden. Aravuga huko yakiriye iyo ngingo ya FIFA, niba hari igitangaje kuri iyo ngingo.
Iyo ngingo ntitangaje na buhoro buhoro, kuko biraboneka yuko hari haci imyaka nk'itatu ine bizwi, kandi biboneka yuko biriko birategurwa, na cyane cyane biboneka yuko ishami ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA rishyigikiye cyane icyo gihugu cya Arabia Saudite. Nibyo igitangaje ni uko mu myaka ibiri iheze igikombe cy'isi yose cyaheruka gukinirwa cyabereye kuri uwo mugabane nyine wa Aziya mu gihugu cya Qatar, ariko rero hari hakwiye guhanwa icyo gikombe ku migabane itanduka. Ibyo rero byarashinzwe ku mugaragaro yuko mu 2030 ryari ryo rya mbere igikombe cy'isi yose gikiniwe ku migabane ibiri, iyo nayo yari umugabane wa Afrika n'umugabane wa Buraya. Ariko rero mu nyuma ku munota wa nyuma imbere yuko ubu bemeza ibihugu bizokwakira icyo gikombe cy'isi yose, FIFA icayongeramo ibihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo. Ibyo rero bikavya rero umugabane wa biboneka yuko mu gikombe kizokurikira mu 2034, biboneka yuko umugabane wa Aziya ushinzwe imbere kandi ushigikiwe, kandi byaraboneka yuko icyo gihugu cyari kimaze iminsi kiriko kiravyerekana mu gutegura amahiganwa atandukanye, mu kujana bakiba komakomeye mu mahiganwa yabo, kwakira inkino zo ku bihugu bitandukanye bikomeye mu by'umupira w'amaguru za Super Coupe zo ku mugabane wa Buraya zikajya kubera Arabia Saudite, Super Coupe ku mugabane wa Afrika ikajya gukinirwa
naho ku banebagura icyo gihugu kunyifata yacu kwijanye n'agateka ka muntu kujanye ni kingirwa ry'ibidukikije. Banebagura nishira hamwe FIFA bavuga ku giruka inyuma y'amafaranga ritaraba ivyerekeye inyifato nk'iyo mu gihe rifata ingingo yo kugenda igihugu kwakira igikombe cy'isi yose. Mubona bavuga busema
oya nibarira busemana buhoro buhoro, kuko inyuma yaho Qatar yakiriye inkero z'igikombe cy'isi yose zaheruka ibihugu bimwe bimwe na bimwe byo ngahibura yabikoma induru ibihugu byo ku mugabane wa Aziya bimwe bimwe bivuga yuko abantu babo bari mu bihugu bya Qatar bamerewe nabi, mu bihugu bya Arabia Saudite bafatwa nabi. Nibaza rero yuko byasa rero ni wabaye umugenzo yuko FIFA idakurikira ineza abanyagihugu cyangwa ikurikiza ry'amategeko n'ubwigenge bw'abantu, ahubwo bakurikira amafaranga. Kuko uravye byinshi mu byo icyo gihugu cya Arabia Saudite uyu munsi kiriko kiragirizwa, nibyo usanga n'igihugu cya Qatar cyakiriye inkino zo mu 2022 wasanga kiriko kiragirizwa. Ibyo rero nibaza rero yuko bisa n'ibiriko biramenyegwa, kandi biranaboneka yuko ari FIFA na cyane cyane uwirongoye umushingana Gianni Infantino biraboneka yuko amaze kwikomeza kandi no kunga ubucuti budasanzwe n'ibyo bihugu usanga bizwi yuko byubatse amazina mu bijyanye n'iby'amafaranga.
Mu kurangiza muri make, Arabia Saudite iravuga ikirerekana ingene izotegura icyo gikombe, ko izotegura igikombe cy'akataraboneka ntibitangaje ku bwanyu kubera uburyo icyo gihugu gifise.
Oya ntibitangaje na buhoro buhoro, kuko amafaranga barayafise, kandi iyo ufise amafaranga ibintu byose bishoboka, na cyane cyane ku bijyanye n'ubuhinga bwa none usanga ibyo bihugu bimaze kugera kure. ibyo rero nibaza yuko dushobora kuzosubira kubona inkino z'igikombe cy'isi yose nziza kuko naho Qatar yakiriye igikombe cy'isi yose bihugu bimwe bimwe bisemerera biyaboneka yuko hari urundi rwego inkino z'igikombe cy'isi yose zagenze ko ibyo rero ugasanga rero mu myaka 10 iri imbere Arabia Saudite irashobora kuzoba igeze kure cyane
ndabashimiye cyane
Naha dusoreje amakuru yacu mwakoze cyane kudutega amatwi ku buhanga bw'ibyuma Jumbe Hamza na Nadia Taha ni bamfashije gutuma amajwi abageraho ibiganiro bya bihagarariwe na Frederic Nkundikije kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi mukomeze kugira ibihe byiza